Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Kuri kumusi wa kane igenekerezo rya 2023 rusama cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba agateka kawe tabahaye mwiriwe canke mwaramutse bibanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Imyaka icenda irarumanye neza Zedi Peruzi yararongoye umugambwe UPDT Kamibanga agandaguwe n'ubutegetsi azize kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ca Perezida Nkurunziza. Shovi n'umugwengezo arongoye umugambwe UPD akavuga ko bitwaye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha kuko ubutungane bw'u Burundi butashatse gushira ukuri ahabona. Jean Noel Manirakiza umumenyeshamakuru akorera ikinyamakuru iwacu mu ntara ya Gitega yarayahohotewe na komiseri yarongoye igipolisi mu ntara ya Gitega Evariste Havugurimana aho yanamutwaye ibikoresho by'akazi. Ikinyamakuru iwacu kikaba ciyamiriza iryo terabwoba ryakozwe n'uwarajejwe gukingira umutekano w'abanyagihugu. Abanyeshuri babigeme babiri bo kwishure ryisumbuye lise Kayanza bafungiwe mu gashoka komisari y'igipolisi mu Kayanza kuva kuri no wa gatatu mu gihe bari bahejeje kwirukanwa kuri iryo shure. Gushika ubu bakaba batazi ico bariko barazira. Aya n'ayandi ni mukanye sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndanabahani ikaze. Ano makuru tuyahere mu gicata kijanye n'umutekano. Hari ikiziga c'umuntu w'umugabo w'imyaka hafi 30 catowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane ku musozi Mushonge komine Nyamurenza n'intara ya Ngozi. Uwo muntu ntiyashoboye kumenyekana kubera ko atakibonaga na kimwe bamusanganye. Abajejwe intwaro muri iyo komine bakavuga ko amatohoza yatanguye kugira umwidondoro w'uwo muntu umenyekane hongere hamenyekane n'icamwishe. Tuve mu gisata c'umutekano tuje mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru iwacu akorera mu ntara ya Gitega Jean Noel Manirakiza yaraye aburabujwe arahohoterwa n'ibikoresho by'akazi byiwe birafatwa na komiseri w'igipolisi muri iyo ntara Evariste Habogorimana. Uwo mumenyeshamakuru Jean Noel Manirakiza avuga ko adatahura igituma yahohotewe agasaba ko yosubizwa agateka n'ibikoresho byiwe. Tumutega amatwi akaba yabivugiye kuri radio Bonesha FM.
Kuri twafamye mu nama twabifite igikorwa cyaje na cyo twari kumwe ku mugoroba gushika mu ijoro hanyuma batanje mu kikaburimbo ari botike muri katiye yo usanga hari abagenzi babiri tuko turatera inkuru tubona komisiyo yashitse aruruka n'abate ntibane na bake imodoka isiga mu kaburimbo twibaza ko ari ikintu aje kugura kuri iyo botike baramuramutsa nyine turamuramutsa ndamuhaye ukuboko acagumye ukuboko ngo ivyo wandika wewe n'ivyo uvuga byose turabizi turabikurikirana bibaye ngombwa umuntu yo gufyeka ni kubera ikintu abantu ivyo bigeruka acabandanya ngumije igihe nariko ndanywa ankubita ikofi ntibyafashe neza cya rifata ya igihe nariko ndanywa kigwa ku mupolisi umushefu de poste ngaha muri ville ya Gitega acaza kwinjirive mugabo urumva ni umushefu wiwe zene namubwira nti urafise ubushobozi bwose bwo kumfata cyangwa ukundondeza cyangwa ukandondera wenyine namba hari ikosa mfise undondera witwa ngirebe yo muri komunikasiyo muri sena no byenze ati komise ibintu ntibishoboka ngirebe yo yakubiswe n'amakofi menshi byenze ni ariruka mugana namubwira nti suko wari kubigira namba undondera hanyuma Imana irakinga ubushefu de poste mira nk'ugomba gutabara acaramerekeza nashikana muhira meze nk'ugenda komisi yashaka amahoro ngo zanira shakoshi sandayimuha shakoshi irimo ibikoresho byose amarojisitere apareye foto ordinateri ngendana kenshi usanga nkunda no gukoresha ikintu nsaba ni uko abajije umutekano namba umuntu wese hari ikintu amuronderako hari inzira nyinshi zo kumurondera namba amuhamagaza namba amubwira iki mugabo ntushobora kumusanga aho ari ugombe gushobora gukoresha inguvu hama ikintu nsaba n'ibikoresho by'ibanze ibyo bintu nsaba ko atana kimwe cyo takara muri ibyo bintu kandi atana kimwe cyo kononekara namba ibintu agomba gutohoza abitohoze ahamagaye ndamugururire.
ni tangazo ikinyamakuru iwacu cyasohoye kuri no wa kane kiriya nibiza iryo terabwoba ryakorewe umumenyesha makuru wacu kandi rigakogwa n'uwarajeje gukingira umutekano w'abanyagihugu bose. Ikinyamakuru iwacu gisaba ko ibikoresho byo umumenyesha makuru byosubizwa vuba na bwango, hanyuma hakaba amatohoza abagirizwa iryo hohoterwa ryo umumenyesha makuru bagahanwa hakurikije amategeko. Ikinyamakuru iwacu cibutsa ko umutekano w'abamenyesha makuru ubwirizwa kubahirizwa mu kazi kabo ka misi yose. Mugisata cy'ubutungane, abanyeshuri babigeme babiri bo ku ishuri ryisumbuye lise Kayanza baraye mu gashoka komisariya y'igipolisi mu Kayanza. Abo banyeshuri biga mu mwaka wa nyuma mu gisata cy'inderabigisha bari bahejeje kwirukanwa kuri iryo shure. Mu gihe bariko baregereza mu miryango yabo, igipolisi cyarabafashe kibata muri yompi, bikanavugwa ko ata kintu bari basize bononye. Abatari bake harimo n'ababyeyi babo bakaba banegura iyo nyifato. Inkuru ya Jean Mahinda bashinze.
Inkuru ziva ngaho ku ishuri ariryo rya lise Kayanza zemeza ko abanyeshuri bagira baheze amashuri yisumbuye birukanywe kuri iryo shuri bagirizwa kuba bafitaniye imigenderanire idasanzwe na bamwe mu bigisha b'abagabo bo kuri iryo shuri. Birukanywe inyuma y'inama umuyobozi w'iryo shuri yagiranye n'abarezi nk'igihe cy'isaha 11 z'umugoroba zo kuri uyu wa gatatu. Mu gihe bariko barataha niho abakozi babiri bo kuri iryo shure aribo ekonome n'umukozi wo mu gikone baja kubatangira mu nzira babwira ko borindira kwafatira amapikipiki yo kubatahana. Abanyeshure baravyansa bavuga yuko ataco bagipfana n'ishure ryabirukanye. Ivyo byatumye abo banyeshure nabo bakozi bafatana mu mashati, mu nyuma abanyeshure baratabariruka batana amasakoshi yabo ngaho nyene bihimyonga. Ariko mu nyuma bavuye bafatirwa hagati mu gisagara ca Kayanza bafatwa n'igipolisi gifatikanije n'abanyeshure b'imbonerakure bo kuri iryo shure zahawe itegeko ryo kubirukako. Abo baciye bajanwa gufungirwa mu gashu ka komisare y'igipolisi ca Kayanza. Ariko rero abakobwa bamaze gufatwa baciye baja gufungirwa mu gashoka komisare y'igipolisi cya Kayanza. Iyo nyifatoro y'igipolisi n'abarongoye iryo shure rya Kayanza iratangaza abatari bake, aho umunyeshure yirukanwa agaca akubagurwa akanafungwa atakintu na kimwe yasize yononye ku ishure yirukanyweko. Iyo nyifato y'abarongoye lise Kayanza ikaba iyamirizwa n'abatari bake harimwo n'abavyeyi.
Tukiri mu gisata cy'ubutungane, abasirikare b'u Burundi bafunzwe bagirizwa kugumukana ababatwara banka kuja kugwanya umuhari M23 uyu munsi wabaye uwa kabiri baburanishwa imbere ya sentare ya gisirikare auditorat militaire mu nyubakwa z'ibohero rya Rutana. Umushikiriza manza wa gisirikare ibyaha abagiriza barabihakana, ahubwo bagasaba kurekugwa no kurenganurwa bagasubizwa mu kazi. Inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Amakuru ava mu begereye ubucamanza bwa gisirikare no majeru gucungera umutekano mu ntara ya Rutana avuga ko urubanza rwatangwe kuburanishwa kuva kuri wa gatatu mu nzu y'amakoraniro y'urwaruka rwo mu ntara ya Rutana. Umushikizamanza wa gisirikare yagiza abasirikare barenga 270 icaha cyo kugumuka no kutubaha amategeko y'abatware, ibyo bita mu Gifaransa compromise subordination contre les ordres du chef mu rurimi rw'Igifaransa. Abasirikare barakana ibyaha bagirizwa, basigura ko iyo bakora ibyaha byitwa complot batari kuza batekanye mu gihugu kandi bagashika basubiza umuheto w'igihugu bahawe. Basigura ko ico caha bariko baragirizwa itegeko mpana byaha rya gisirikare irigisigura neza ko ico caha iyo gikozwe gikogwa n'abagumutse bakarasa bakongera bagasambura bakongera bagaturira ibintu, ivyo navyo akaba atavyo bigeze bakora. Bamwe mu begereye ubucamanza bwa gisirikare bavuga ko ivyo abasirikare basigura vyumvikana. Abaduhaye amakuru bavuga kandi ko abo basirikare bapfunzwe basanyabona kurenganurwa no gusubizwa iteka n'umutamana wa gisirikare. Ugo rubanza rukaba kandi ko ariko rukikiranwa cane n'abarongoye ibohero rya Rutana co kimwe n'abajejwe umutekano mu ntara ya Rutana, kuko aho ariko rubabera mu ngoro y'amakoraniro y'urwaruka mu Rutana aho bita kuri Centre de Jeune atani nyoni yacaruka kiretse abajejwe umutekano.
Inzamba
turi kuwa kane igenekerezo rya 2023 rusama umwaka wa 2024 imyaka 9 neza iragumanye Cedi Ferudi yararongoye umugambwe ipedezi gamibanga agandaguriwe muri zone ngagara mu gisagara cha Bujumbura avize kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha perezida Nkurunziza Chevine Mugwengizu arongoye umugambwe ipedezi gamibanga akavuga ko gushika ubu ubutungane ataco bwigeze gukora kugira bakoza ku kabika bishe bamenyekane ari nacyo gituma bahisemo gutaka sentare mpuzamakungu mpanabyaha tega matwi Chevine Mugwengizu arongoye umugambwe ipedezi gamibanga
Zeyi Feruzi yaragandaguwe mu nyamaswa n'ubutegetsi bwa Nkurunziza azira ko yarahejeje guhimiriza abarundi kuja mu myiyerekano kugira banke kirimo cya gatatu Nkurunziza atararikuriwe ku bico gihe umugambwe ipedezi ya mibanga wamye uri kurasaba yuko ubutungane gukora akazi kabwo kajanye no kumenya abakoze ubwo bwicanyi kugira barengutswe imbere y'ubutungane hanyuma bacigwe urubanza bahanwe isuzumategeko ku bice gihe icyakurikiye na gacerere gateye isoni niho rero umugambwe ipedezi ya mibanga wahavuye witura ubutungane mpuzamakungu ubusaba yuko gutanguza amatohoza kugira hamenyekane abakoze ico caha twashaka kumenyesha abarundi n'amakungu yuko ikogwa cy'abatohoza catanguye kandi ko kirateye intambwe umunsi uri izina abakoze ico caha bazomenyekana kandi zo kwitwa intahe mu gahanga
Chevine Mugwengizu asaba ubutungane kwikubita agashi bugakora amatohoza ku bijanye n'abantu bose bishwe bazira ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza ngo bitebe bitebuke abakoze ibyaha nk'ibyo by'amaraso ubutungane buzobakubita intahe mu gahanga n'ubu nyine dusubire tumwumvirize
twashaka tubonereho kandi no guhoza imiryango y'abarundi tsinzi yabuze ababo bagiye kwifatanya n'abandi kugira banke ikiringo cya gatatu turabahojeje kandi turasubira gusaba yuko amatohoza yotangura ubutungane bw'Uburundi bugakora kugira abishwe bose bazira ikiringo cya gatatu ababikoze bahanwe hisuza amategeko ivyo bidakozwe tuzobiga uko dushoboye kugira tuje hamwe n'abandi twebwe twari imbere y'abandi muvuma arusha na alt au troisième mandat dusabire hamwe yuko ubutungane mpuzamakungu bohagurukira ikibazo cyabishwe bazira ikiringo cya gatatu kuva icyo gihe gushyira umunsi kuko harimo benshi bariko baricwa bazira icyo nyine naho bitagaragara ariko ivu n'ivano n'icyo kiringo cya gatatu cya Nkurunziza twashaka kumenyesha leta y'u Burundi yuko biteye bitebuke ubwicanyi buri kurakorwa bwose mu gihugu cyacu bitebuke buriya nta ntwaro yamaho nibwa hava akaboneka ubutungane gukorera abarundi hazokorwa amatohoza kugira hamenyekane abagiye baragandagura abarundi hanyuma baheze bahanwe nk'isuzumategeko twashaka kandi kugabisha leta y'u Burundi n'ubutungane yuko nibiriko birabunye bamenye ko bitazokwijyana
Mu gusozera aya makuru tubabwire iyi nkuru iciye ku masonga ivugwa mu gihugu cha Tanzania impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta mu gihugu cha Tanzania zivuga ko ziri mu bwoba bwinshi kubera imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa n'ugwaruka ahanini n'umugwi ugizwe n'abarundi baba hafi y'iyo kambi izo mpunzi zivuga ko uwo mugwi ukorera imyimenyerezo hafi y'uruzi Nyangwa Izo mpunzi zivuga ko hari abagore bane baheruka gukubagurwa n'uwo mugwi mu gihe bari bagiye gusenya inkwi bagasaba ko umutekano wabo wokingirwa kuko bafise ubwoba kuri iyo myimenyerezo ikogwa Ino ngaha duciye dusozerera ano makuru pya gahungu nayabashikirije abashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi naho utaha